imwe umva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi muri kumwe na Jeffrey Mutagoma umwanya w'amakuru duhera kuri hirya no hino ku isi twateguriwe na Aloyce Bigirimana
Mwaramutse Jeffrey ndamusindamwe muteza amatwi murakakanya aya makuru agizwa hanini n'ayavugwa kuri Afrika Leta ya Chad yavuze jo ku munsi wa kabiri ko ata mugambi ifise wo gutunganya ikikandaro no kunamira Hissenabre yigeze kuba ari perezida yishwe na COVID-19 ejo ku munsi wa kabiri aho yari afungiwe muri Senegal Leta yabwiye itorokanizo ry'amakuru ry'Abafaransa AFP ko yihweje ivyaha yakoze nuko atagateka yahaye abo yahohoteye atana kimwe kimutegekanirijwe ku rwego rwa leta muryango wiwe ntacho urashikiriza kugihe canke kukibanza azofubgamwo leta ya Nigeria yavuze ko itagitekeranya ko Abubakar Shekau umukuru w'umugwi w'iterabwoba Boko Haram yafuye amakuru y'urupfu rwa Shekau yatangwe gutangazwa ubwa mbere haraheze amezi atatu Imesha makuru byavuze ko yafuye mu mirwano yabereye mu mashamba ya Sambisa yabaye hagati y'umugwi yararongoye hamwe n'undi muhari w'iterabwoba urwanira mu burengero bwa Afrika Shekau yatwaye Boko Haram kuva mu 2009 yagirizwa iterabwoba ryahitanye abantu barenga 30,000 ryanatumye kandi amamiliyoni bahunga ingo zabo Muri Afrika kandi Perezida wa Tunisia Kais Saied yareongereje ikiringo cyo guhagarika inama nshingamateka na Sena kugeza hasohowe irindi tangazo ribihindura ni nyuma y'ukwezi akuye umushikiranganji wa mbere wiwe acayiha ubutegetsi bwose mu gihugu abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwiwe bavyise gutembagaza ubutegetsi Perezida Saied yavuze ejo kwa kabiri ko inama nshingamateka na Sena ari ntambamye ku gihugu ibiro bya perezida byavuze ku munsi wa mbere ko abashingamateka bazobandanya batagira ubuhangagwa kandi ko agiye kuzobimenyesha abanyagihugu mu minsi iri imbere
Washington ijwi rya Amerika
Umushikiranganji wa Algeria ajejwe imigenderanire n'andi makungu Ramtane Lamamra yatangaje cyo ku munsi wa kabiri ko igihugu ciwe cahagaritse imigenderanire na Maroc kumvo z'ico yise ingendo igayitse y'ico gihugu abitangaje inyuma y'amezi ivyo bihugu byo mu buraruko bwa Afrika bimaze igihe bitarabana ryiza ivyo bihugu bimaze imyaka byagirizanya gushikira imihari irwanya urundi ruhande muyabandanywa avugwa mu makungu Perezida Joe Biden wa Leta Zunze za Amerika yabwiye bagenzi we bo mu mugwi G7 ejo ku munsi wa kabiri ko Leta Zunze za Amerika yari mu nzira nziza yo kuva muri Afghanistan ku itariki ya 31 z'ukwezi k'umunani ariko yongeye koko hariko harihwezwa imigambi yihuta yokogwa mu gihe cyo kiringo bitoshoboka ko cyubahirizwa ibiro bya perezida White House cyavuze ko perezida Biden kandi yabwiye uwo mugwi w'abategetsi indwi ko kuvana abasirikare bose ba Amerika muri Afghanistan mu mpera z'uku kwezi bizovana nuko abatalibani bazofasha mu guha inzira abahunga baciye ku kibuga cy'indege cy'i Kabul abategetsi bo muri Amerika bavuze ko Amerika imaze gukura muri Afghanistan abantu hafi 58,000 barimwo abanyamerika barenga 400 kuva ku itariki ya 14 z'ukwezi k'umunani umunsi w'imbere yuko abatalibani binjira i Kabul bakifatira ubutegetsi abatalibani basabye incabwenge kudahunga igihugu cyabo ejo ku munsi wa kabiri bongera bagabisha Amerika n'inshuti zayo zihurikiye muri OTAN ko batazo bemerera kurenza ikiringo cyo gutahukana abantu
Aloyce Bigirimana urakoze kutugezaho ayo makuru mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira kuri FM 104.3 na FM 98.3 mu Rwanda naho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25 31 na metero 41 ikaze nanone mu makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Prezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi arashinja abacamanza bo muri icyo gihugu kudindiza imanza no kurenganya abaturage.
Kona barundi bantora bakashira imbere yabo ngo ndabarongore ngasanga nta komine nimwe buzemo n'ibihuriburi abantu 50 bariko barabi barizo ari iki utuga.
Uwo ni Prezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi. Ishyirahamwe Olecom rishinzwe kurwanya ruswa n'akarengane mu Burundi ryo rirabivugaho iki?
Ishyirahamwe Olecom ryo umukuru w'igihugu ashikiriza kuva kera janye no kurwanya ikiturire no gusagura amatungo ya leta twebwe turabishima cyane kwa masuko turabivuga kandi turabishaka kubivuga.
Uwo nawe ni Gabriel Rushiri ukuriye ishyirahamwe Olecom. Naho mu Rwanda byitezwe ko icyo gihugu cyakira abanyeshuri 250 b'Abanyafghanistan kazi bagomba gukomereza amasomo yabo muri icyo gihugu mu gihe batarizera umutekano mu gihugu cyabo. Ayo makuru n'ayandi ni mu kanya. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuhere mu Burundi aho Perezida Evariste Ndayishimiye ashinja abacamanza bo muri icyo gihugu kudindiza imanza no kurenganya abaturage. Mu nama yakoresheje abacamanza bo mu ntara zitandukanye z'u Burundi ejo kuwa kabiri yavuze ko iyi ngeso ishobora gutera akaduruvayo mu gihugu abasaba guhindura imikorere inzira zikigendwa. Desire Hatungimana i Kigali mu Rwanda nibyo tugezaho.
Iyo nama hagati y'umukuru w'igihugu n'abacamanza yabereye ku ishuri ryisumbuye rya Nyakabiga mu gisagara cha Bujumbura kuri no wa kabiri. Umukuru w'igihugu ashavuye cyane yamenyesheje abacamanza ko akazi bakora karangwa mu biturire. Ivyo biturire umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yamenyesheje ko adashobora kuvyihanganira kuko bisubiza inyuma igihugu bigakiza bake. Evariste Ndayishimiye asaba abacamanza guhinduka bigishoboka.
Kona barundi bantora bakashira imbere yabo ngo ndabarongore ngasanga nta komine nimwe buzemo n'ibihuriburi abantu 50 bariko barabi bari zari iki utunga mbwira umukuru w'igihugu cyubiki ndagenda mu komini nyeri cyubahiro umukuru w'igihugu twebwe ingorane dufise ni kibazo cy'abacamanza. Ubukene dufise tubutewe n'abacamanza. Ubu ntukira nk'urubanza utagurishije impene utagurishije inka utagurishije itongo ntugitungane nibyo abandi bakabwira bati ni haba ubona ubwicanyi buri kubara muri iki gihugu buterwa n'abacamanza iyo atamucamanza ariho baramwicira ubunyene bwohinduka ubunyene ubugu Uburundi bwaca bugira amahoro atagira uko angana.
Ivyo umukuru w'igihugu yashikirije vyashimangiwe n'umuhuza w'abarundi Edouard Nduwimana yahoze arongoye ubushikiranganji bw'intwara hagati mu gihugu amenyesha ko mu matohoza bakoze uno mwaka naho icegeranyo kitaraje habona mu bisata bitandukanye vy'igihugu hose bidogera cyane abacamanza. Ivyo bakunze gushikiriza ubwo rwego rw'umuhuza n'abanyagihugu bakigwa nabi n'inzego z'ubutungane imanza zidashirwa mu ngiro kandi zaciwe izimara imyaka n'imyaka zitagiye habona abafungiwe ubusa kubera ibiturire ivyo muhuza yemeza ko biboneye mu matohoza bakoze.
Ibice birenga 82 ku ijana by'abene gihugu bavuga yuko batishimira ingene abacamanza bakora. Ikigano nituragisura mugabo n'ivyangwa tuzokiranda public kuko turabaza ibibazo bitandukanye duhereye mu bene gihugu tukaja kubatowe tukaja mu baserukira madini n'amashingiro ibisata bitandukanye. Aha muca mwumva yuko imwe n'icyo mukuru w'igihugu yari karavuga atari ya busema muri baba bene gihugu 50 canke barenga hagiye hose usanga bariko baridoga natwege twagize amatohoza ameze muye nuko aho dusanga ibice bishika hafi 82 ku ijana dusanga batishimira ingene ubutungane bubatunganiriza.
Kubwo umushingwa manza Gustave Niyonzima arongoye ishyirahamwe ry'abashingwa manza bajejwe kuburanira abahohotewe b'abarundi mu masenari mpuzamakungu mpanavyaha ngo iyo mvugo y'umukuru w'igihugu ntihumuriza. Amenyesha ko kubona afata ako kanya agakoranya abacamanza akabagabisha ari viza ariko ko bidahagije.
Turavuze igihagararo ciwe nk'umukuru w'igihugu umushikiriza manza kizigenza novuga magistrat supreme hategerezwa gufata ingingo akabwira kumbure nka ministere publique ati nimugira amatohoza akomeye kuri abo bantu bose bagirizwa ivyo bintu kugira abahandwe habe akarorero. Ivyo nivyo vyiza vyari kwerekana yuko hashoboye kuba ikintu gikomeye abandi nabo bagashobora no gukugwa mu kazi kugira no busigaye abone akarorero abone ivyo ari vyo ko kujya ruswa gutegekwa gukora ibintu nk'ivyo bigayitse byabiteje isoni nicyeyi ugwego ugubutungane atari ibintu byo kwanjanjwa ko atari ibintu byo gufinatisha
muri yo nama umukuru w'igihugu yasavye abo bacamanza ko bovavanura nabo bose bari ibiturire mu kubashengeza kuko babatukisha yabasavye ashimitse ko imanza zose zacitse zitegerezwa gushirwa mu ngiro izitaraburanishwa nazo zikihutishwa yaciye amenyesha abo bacamanza ko mu kwezi kwa 12 kuno mwaka bazongera guhura kugira barabe ko ivyo yabasavye bavyubahirije. Desira Tungimana, Kigali, Ijwi ry'Amerika.
Tukivuga kuri iyo nkuru, mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye na Bwana Gabriel Rufiri, mukuru w'ishyirahamwe rirwanya ruswa n'akarengane mu Burundi, Olcom, abanza kumubaza icyo avuga ku byavuzwe n'umukuru w'igihugu byerekeye ibibazo bya ruswa n'ubutabera.
Mushyiramo Olcom cyo umukuru w'igihugu ashikiriza kuva kera janye no kugwanya igiturire no gusagura amatungo ya leta, twebwe turabishima cyane. Kwa matru ko turabivuga kandi tuzinjira kubivuga cyane cyane dushima gusa ibyo avuga, dushima cyane cyane ko atari umuntu ari mu bantu mu myaka 15 iheze atwawe mu bagatandukanye atadosiye nimwe turamutoramo kandi atari umuntu ibyo bintu byitugiturira bizira. Icyo rero nicyo kiduha ingufu kwemera no gushima ibyo ashikiriye.
Kugira perezida ashire icyo kibazo hagaragara afise abamwunganira nk'umushikiranganji ajejwe utungane, si ukuvuga ko icyo kibazo cyabaye nase mu Burundi.
Ikibazo kijyanye n'ubutungane ni ikibazo gihambaye cyane, kuko ubutungane ni bwo bujeje gutunganiriza umukuru bugatunganiriza n'umuntu, cyane cyane abantu bitwa ko ari bato bato hamwe n'abazana imitahe mu gihugu eka bose muri rusange. Ikibazo rero kihari uno munsi mbere kimaze imyaka tari mike, nuko usanga abajeje gutunganiriza abandi kenshi na kenshi usanga ari abanyamafaranga baje imbere n'abitwaje igitugu cy'ubutegetsi. Ibyo rero ugaca usanga umworo umukene umugorwa ntagira ijambo ahantu nk'aho. Ibyo rero nibaza yuko dushyira muri kome twanabishyize mbere no mu rwandiko twarukiye umukuru w'igihugu rw'impapuro 11, aho hariho n'ibice bishya kuri bitatu twahariye icyo gifata cy'ubutungane, tuvuga n'ibyo kubabwira ngo bishobore gutungana. Umukuru w'igihugu rero tukizera neza yuko nk'uko na repito zaza tumwemera kandi twemera ingene twamubonye ibyo byose zatahindutse mu nyuma, twebwe turi mu bantu bemera neza yuko niyashishikara ko uko akora igihugu gishobora gutorana iterene.
Icyo gikorwa ntigishobora kuba kigoye kurangura nk'uko mwabivuze, kuko muvuga ko mu bakora ayo mabi kurya ibiturire no gukora nabi harimo abafise amatungo eka n'abishimikiza ubutegetsi bafise.
Ndabizi cyane, ndazi imyaka irenga 40 maze nkurikirana iki kibazo cy'abasuma abo tugumishamo ikome twita ababandi. Ni ikibazo kigoye kuko nta muntu abo bantu bibanga uwo ari we wese bafite amayeri menshi bakoresha. Mugabo icyo nashimiye umukuru w'igihugu ariko arakora nuko ubona yuko agenda kimwe bita mu gifaransa pridama meusi sirema, nukuvuga agenda ashira ku mugaragara ingene ibintu byose bigenda bikondeka bigenda bikoreka. Urabona ko agenda intambwe ku yindi ntambwe ku yindi. Ibi rero twebwe twese tugasabwa kumushigikira kugira ngo abo basuma abo babandi abo banyoni bagure saganirizo.
Muri baza ko inyuma y'iyo nama abacamanza n'abandi bose mwavuze nk'abategetsi bikikamukiza bakaja muri ubwo mubisha hamwe n'abandi bose bafise uruhara mu kudatunganiriza Abarundi, muri baza ko bazoteba bakikebuka.
Kwikebuka birafise intambwe bicako, uko gusa umukuru w'igihugu ashikira ijambo nk'iryo ngo bica biba. Oya, birafise intambwe zitari nke bicako. Intambwe ya mbere y'ukubivuga umukuru w'igihugu abyemera, kandi tubona ko icavuga ari cyo yemera kubivuga ku buryo bw'umugaragaro. Iyo ni intambwe ya mbere kandi batihambara. Intambwe ya kabiri ni yuko hajaho amategeko atuma umushikirizamanza n'umucamanza n'abagana ubutungane bumva yuko ari amategeko umwe wese mu ruhande rwe amwubahiriza. Ibyo rero bigeza ku ino saha mu gihugu, nibyo hariho ibihari mugabo hariho byinshi bitahari. icyo nukubanza kukimenya abantu tukacyumva kigira gatatu twibaza gikwiye amaze kujya amategeko nuko hajaho abacamanza bafite ikintu twita mu gifaransa integrite integrite ni umuntu nawe muzanira igiturire ashobora kukiheba ntagifate ibyo rero bimaze kuba haca hakurikira kindi ntibaza ko gihambaye ni ikijyanye nuko abanyagihugu nabo bamenya uburenganzira bwabo kanka umuntu wese bagomba kubarenganya bakaza barebura nk'uko bariko barabitse.
Gabriel Rufiri umukuru w'ishyirahamwe Urukombe, murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye iradiyo Ijwi ry'Amerika.
Murakoze namwe mugaba munkundiye. Novuga ikintu gihabaye cyane, abategetsi berekana ubutunzi bafite ubutungane bukora akazi kabwo, bashyiraho ya sentare isumba izindi yitwa rahote kudo justice kugira ngo abantu bose bumve yuko bari munsi w'uwo mutaka w'amategeko. Uko bitagenze gutyo bizotugora ko dushobora gutera imbere. Mugabo mukuru w'igihugu cyacu na shishikare atera imbere, turi inyuma ziwe mu byo ari kwakora.
Ndabashimiye cyane rwose.
Bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika mutuye mu rasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira:
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno Ibunagana ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7,
Radio Ngoma ya Mani yo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4 n'ibice 4,
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9 n'ibice 0.
Nawo kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.8 n'ibice 9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.
Urwanda rwemeye kwakira abanyeshuri 250 b'Abanyafaganistani, abarezi n'ababyeyi babo. Aba banyeshuri na bamwe ishuri rukumbi ry'abakobwa b'Abanyafaganistani biga bacumbikirwa mu kigo. Aya makuru yemejwe n'umuyobozi w'iryo shuri wavuze ko babaye bimuriye amasomo yabo mu Rwanda mu gihe cy'igihembwe kimwe. Tim Harris Ishimwe nibyo atubwira.
Abo banyeshuri nabo mu ishuri ryitwa The School of Leadership Afghanistan Sola ryigamo abanyeshuri 250 b'abakobwa biga bacumbikirwa mu kigo. Niryo ryonyine ryigisha ricumbikiye abakobwa muri Afghanistani. Ku rukuta rwe rwa Twitter, umuyobozi w'iri shuri ryigisha ibijyanye n'imiyoborere Shabana Basij Lasik yavuze ko mu cyumweru gishize aribwo barangije gutwara bano bakobwa babavana mu mujyi wa Kabul. Abandi bashoboye gukura muri Afghanistan harimo abarimu, abakozi n'imiryango yabo. Basij Lasik yavuze kandi ko ubu bose bari mu nzira berekeza mu Rwanda baturuka muri Qatar, aho biteguye gutangira igihembwe cy'amashuri mu mahanga ku banyeshuri babo bose. Kuri ubu butumwa bwiyanditse kuri Twitter, Basij Lasik yakomeje avuga ko hari abantu benshi bagize uruhare rukomeye muri uru rugendo, aho yagize ati: "Nubwo ntabasha kubashimira mwese hano, ariko ndashaka ku buryo bweruye gushimira leta ya Qatar, u Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo bwose badufashije." Mu rurimi rwa Pashto rukoreshwa muri Afghanistan, Sola bivuga amahoro. Intego nyamukuru y'iri shuri rya Sola ni uguha abakobwa b'Abanyafuganistani urubuga rwo gukarishya ubwenge, ubumenyi n'ubushobozi. Abanyeshuri barangije muri iri shuri baba baratojwe ko uruhare rwabo ari ukuzamura umuryango, ndetse no kumva ko bakwiye gushyira imbaraga zabo hamwe bakagira uruhare mu buyobozi, bumva ko bafite imbaraga zo guhindura ejo hazaza h'igihugu cyabo. Abana b'abakobwa biga muri Sora baturuka mu ntara 28 kuri 34 zigize igihugu cyose. Uyu muyobozi yakomeje avuga ko iri shuri rya Sora ryimutse ariko atari bya burundu. Yavuze ko bateganya kumara mu mahanga igihembwe kimwe gusa, mu gihe ibintu byabisubiye mu buryo bagasubira muri Afghanistani. Minisiteri y'Uburezi mu Rwanda nayo yasubije Madame Basij Lasik ku rubuga rwa Twitter ivuga ko biteguye kwakira ishuri rya Sola, aho bazaba bakomeza amasomo yabo mu Rwanda. Nubwo ariko intego y'iri shuri ari uguha urubuga abakobwa mu kugira uruhare mu buyobozi bw'igihugu, hari byinshi umuntu yakwibaza niba bizagerwaho mu gihe igihugu cyafashwe n'Abataliban batahwemye kubangamira uburenganzira bw'umugore. Ubwo bari ku butegetsi mbere y'imyaka 20 ishize, bari barashyizeho amategeko abangamira abagore kujya mu mashuri no mu tuzi. Ishuri Sora rikaba ryarashinzwe nyuma y'ubutegetsi bw'Abataliban, ahanini mu rwego rwo gufasha guhindura imyumvire y'uko umugore atagomba kugira uburenganzira nk'ubw'abandi. hari hashize igihe gito Basege Laseke ashize ahagaragara video atwika inyandiko z'abanyeshuri be kugira ngo abarinde abatalibani. Ubundi butumwa yanditse kuri Twitter yavuze ko umutima we wabajwe cyane n'ibiri kubera mu gihugu cye. Basege Laseke yavuze ko mu gihe yari Kabul areba abanyeshuri be yabonye abantu bafite ubwoba, uburakari n'abandi bafite ubutwari. Yavuze kandi ko yabonye abandi bana b'abakobwa b'Abanyafuganistani bari mu kigero nk'icy'abanyeshuri be basigaye batagira kivurira. Basege Laseke yavuze ko icyo asaba isi ari ikintu kimwe gusa, no kudakura amaso ku Banyafuganistani mu gihe abo bana b'abakobwa badashobora kuvaho. Ati rero rwose ntimureke ibitekerezo byanyu bijya kure, uko ibyumweru bigenda bishira muhanga amaso kuri bariya bana b'abakobwa. Rwanda ruri mu bihugu 13 Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika yavuze ko bwemeye kwakira by'agateganyo impunzi zituruka muri Afghanistani. Kugeza ubu nta mubare uramenyekana w'impunzi z'Abanyafuganistani u Rwanda ruzakira n'igihe bazagera mu gihugu. Ijwi rya Amerika ryagerageje kuvugana na Leta y'u Rwanda kugira ngo imenye igihe izi mpunzi zizatangira kugera mu gihugu, ariko kugeza twandikiye inkuru twari tutarabasha kuvugana nabo.
Umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Komisiyo y'igihugu ishinzwe kurwanya virusi ya corona mu Burundi yarayitegetse ko abanyeshuri barenga 30,000 biga bacumbitse mu bigo byabo ku mashuri ya leta n'ayigenga babanza kwipimisha mbere yo gusubira ku ishuri mu kwezi gutaha. Iyo komisiyo kandi yavuze ko nta rukingo rwa COVID-19 ruragera mu gihugu cy'u Burundi mu gihe iyo ndwara imaze guhitana abantu 38. Pierre Claver niyo nkuru nibyo atubwira.
Umugwi igihugu jeje kugwanya kiza c'umugera wa corona wemeza ko hamwe abanyeshuri bose batipimishije ico kiza bohava bagikwiragiza hirya no hino mu gihugu kuko bava mu mihingo itandukanye. Monami dasanzwe y'uwo mugwi yabaye kuri uyu wa kabiri Jean-Baptiste Nzuriro nkankuze umunyamabanga ntayigayezwa mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu yavuze ko uwo mugwi wategetse ko abanyeshuri bose biga baba mu ndaro mu gihugu bapimwa imbere yuko umwaka w'ishuri utangura mu kwezi kuza.
Hazopimwa abanyeshuri bose basanzwe baba mu mashure y'indaro kugira ngo bazogende bashikira mu mashure biboneka neza nuko batagiye batwaye uwo mugira wa corona kugira ngo bahave bawanduza abandi. Ariko nabajya abanyeshuri usanga biga bataha mugabo biga mu mashuri asanzwe afite indaro abo nabo nyene bazopimwa kugira ngo nkumbura uwo mugera bagiye mu ishure ntibazohave baca bawanduza abazo babasanzwe bari mu ndaro. Icyo gikorwa cyibonekeje ko hariho abantu bategeza kukigiramwo uruhara runini, aho twovuga nk'ababura matari, abajejwe indero mu ntara, abajejwe amagara y'abantu mu ntara, aba mustanteri basanzwe barongoye amakomine.
Naho atashira marihuza abavyeyi bose b'abanyeshuri rihari mu gihugu, babiri mu bavyeyi bavuganye n'Ijwi rya Amerika barashima ico gikorwa kuko ari ku buntu ata amafaranga abanyeshuri bazoriha kandi kikaba kigamije gukingira abana babo. Iki gikorwa kizobera ku mavuriro yose mu gihugu makuru makuru, ibitaro by'intara no mu gisagara ca Bujumbura nkuko uwo mugwi wabitangaje. Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwemeye no gushiraho ibindi bibanza byo gupimiramwo abanyeshuri, ndetse no ku mashuri y'indaro hazoba hashizweho umugwi w'abaganga bazopima abanyeshuri bitakundiye ko baja ku bitaro by'intara. Ibipimo bizoba vyemewe nibizofatwa hasigaye iminsi 3 gusa ngo amashuri atangure. Uretse abo banyeshuri bazopimwa ku buntu, ubundi wese ashaka kwipimisha akeneye gusohoka igihugu atanga 60,000 vy'amarundi, ubutagira soroke igihugu nawe akari 5,000. Mu ntango z'uko kwezi k'umunani Uburundi bwanemeye kwakira inkingo za COVID-19 zizotangwa niba nk'isi yose biciye mu mugambi wo gukinga wiswe COVAX nk'uko byatangajwe n'uwo mugwi nyene. Yamara gushika ubu uwo mugwi wamenyesheje ko atarucanco rurashika mu gihugu kandi ko atamuntu n'umwe ari candagishiriza mu Burundi.
Ariko ubushika ubu tubabwira nta rucanco rurashika kuko ntituraheza kuvugana n'abasanzwe badufasha ingene bizogenda.
Ico bikoze na izo ncanco zocika mu gihugu utwara uwo mugwi ariwe umushikiranganje w'intore gati mu gihugu Gervais Ndirakobuca yarakuri inkone kugishitsa abarundi ko leta itazo kwigera ibahimiriza kuja kwikingiza ivyateye amakenga abatari bake.
Banki Mondiali yatubwiye ko ishobora kutuzanira ama vaccine. Ico mucumve neza muri komite COVID twavuze tuti umuntu wese ashaka kutuzanira vaccine. Ico twe dukora nka leta y'u Burundi twarategekanije aho tuzoyashikiriza muri Kamebu no muri NSP amafrigo twarayategekanije mutuzanire tubike umurundi azokumva bishaka ko akeneye vaccine azocagenda yitura abikeneye bamutera urushinge bamutera iyo vaccine ku bushake bwiwe mugabe bizomushikira ntazobaze leta. Leta rero ntiyavuze ko igiye kuzana vaccine yo gukingira abantu, yavuze ko leta nk'umuvyeyi abifuza bose ko badufasha vaccine. Nibatuzanire iyo vaccine tuyibike kandi n'uwazotuzanira iyo vaccine ntagire ufaranga n'umwe asaba leta nta ntarumwe ngo leta ngo iremeye ko vaccine ngo abarundi ba vaccine ngo ntaje twavuze kandi leta nta mafaranga izoshira mu kugura ama vaccine eka nta ntarumwe.
Ishami mpuzamakungu gitaho amagara y'abantu OMS yerekana ko Uburundi kiri mu bihugu bidashira inguvu zikwiye mu kugwanya ikiza cha COVID-19. Aha ndetse hari abashingwa manza bahurikiye mu runani Kavib berekanye ko ico gihugu gishobora kwitwarigwa mu masentare kuko kidakingira abo kijejwe. Kuva ico kiza cadutse mu Burundi ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwemeza ko abamaze guhitanwa n'umugera wa corona ari 38 abamaze gufatwa nabo barenga 10,000 yamara harabatemera ivyo bitigiri nk'amashirahamwe yigenga kuko kuri bo abagwara n'abahitanwa n'uwo mugera wa corona ari benshi kurusha bo. Pyeclave n'inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.
Amakuru kwijwe rya Amerika tuyasoreza ku makuru y'imikino mu Rwanda. Haraye hatangira irushanwa ry'umukino wa basketball rihuza amakipe y'ibihugu bya Afrika. Mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda arahatubereye.
Mu irushanwa rya Afrobasket ryatangiye kuri wa kabiri Kigali mu Rwanda, ikipe y'igihugu y'u Rwanda yinjiye neza mu rugamba. Mu mukino watangiye saa 12 z'umugoroba ku isaha y'i Kigali mu itsinda rya mbere, abasore b'umutoza Cheikh Sarr w'Umunyasenegal batsinze ikipe ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo amanota 82-68. Abakinnyi b'u Rwanda barimo Dieudonné Ndizeye, Kenny Gasana na William Robbins bari mu bitwaye neza muri uyu mukino. Ni inkuru nziza ku Banyarwanda kuba ikipe yabo itangiranye intsinzi kuko bitanga amahirwe yo kuzagira mu cyiciro gikurikiraho. Mbere y'umukino wahuje u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hari habaye imikino mu itsinda rya kabiri. Kuri saa 4 n'igice za mu gitondo, ikipe y'igihugu ya Tunisia yahuye na Guinea Conakry. Ni umukino woroheye cyane Tunisia kuko yakomeje kugenda imbere ya Guinea guhera ku gace ka mbere k'umukino kugera ku musozo. Tunisia igizwe n'abagabo b'inkorokoro nka Salah Mejri, Mohamed El Mabrouk, Omar Abada, Radwan Slimane, Makrem Ben Omdan na bagenzi babo yatsinze Guinea Conakry amanota 42-46. Guhera saa 7 n'igice habaye umukino wahuje Misiri na Repubulika ya Central Africa. Ikipe y'igihugu ya Misiri Le Pharaon y'abasore b'intarumikwa barimo Saleh Amin, Anas Mahmoud na bagenzi babo yagombye gutegereza agace ka kane k'umukino kugira ngo ishobore kwigobotora Repubulika ya Central Africa yari yayiziritseho. Umukino warangiye Misiri itsinze Repubulika ya Central Africa amanota 72-56. Uyu munsi kwa gatatu irushanwa rya Afrobasket rirakomeza. Kuri gahunda hari imikino 4, ibiri yo mu itsinda rya gatatu n'indi ibiri yo mu itsinda rya kane. Guhera saa 6 Nigeria irahura na Mali. Ikipe y'igihugu ya Cameroon irakina na Sudani y'Epfo mu mukino utangira saa 9. Isaa 12 Senegal irahura na Uganda, hanyuma saa 3 z'ijoro hakaza ku mukino wa Kenya na Cote d'Ivoire. Mimoza Munyangaju, ministri w'u Rwanda ufite sport mu nshingano ze, yifurije ikaze abitabiriye Afrobasket, aboneraho kubasaba kugira uruhare mu gukumira icyorezo cya virusi ya corona.
As I welcome all of you, I also wish to call upon all fans, players and officials that it is our shared responsibility to remain committed in keeping and staying safe from COVID-19 during this gas.
Ikipe y'igihugu y'u Rwanda izongera kumanuka mu kibuga ejo kuwa kane mu mukino uzayihuza n'ikipe y'igihugu ya Angola guhera saa 12 z'umugoroba. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Nshuti mwabanye natwe muri aya makuru, aha niho dusoreje ayo muri aka kanya. Turashimira mwe mwese gukurikira ibiganiro by'Ijwi rya Amerika. Cyubahiro Dieudonné niwe begeranije aya makuru, yarahagarariwe na Edi Rwema, naho kuri mikro mwari kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma. Mu izina ry'abagenzi banjye bose tubifurije amahoro n'amahirwe.